muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Numwanya w'ibiganiro byibanda ku Burundi.
Abaje mu Burundi bariyumvira n'amaso yabo, bakibonera n'amaso yabo kuko bakamenya ukuri ku bikorwa mu Burundi n'ibivugwa mu Burundi, bakaronka inkuru z'imvaho.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hatumira abagize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba awusaba kongera inama z'akarere zikabera mu Burundi. Turaza kandi kuvuga ku bibazo by'abagendana umugera wa SIDA mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe n'inkuru yerekeye umuntu wiciwe imwaro mu Burundi, hamwe n'undi nawe wo mu muryango umwe wakomeretse. Amakuru rero turayagarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ntimucikwe na cya kiganiro kandi ntorere kazoza. Amakuru yibanda ku Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza hasaba ibindi bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba EAC gushyigikira igihugu cye kikaberamo inama nyinshi z'uwo muryango. Kuri uyu wa gatatu i Bujumbura hatangijwe icyumweru cyahariwe imyaka 10 u Burundi bumaze bwinjiye mu muryango w'akarere ka EAC. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi, Eroje Wirikaneza.
Ibihari imyaka 10 u Burundi bumaze bwinjiye mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko yase yuguruwe na Perezida Nkurunziza ubwiwe, aherekejwe n'inzegera ziwe bibiri. Umukuru w'igihugu yabwiye abatumire bari bahari ko kuva kera imbere y'umuzo w'intwaro z'igikoroni Abarundi bari batahuye umugambi wo kuja hamwe n'abavuka gihugu b'ibindi bihugu byo mu karere. Yatanze uturorero tw'Abarundi baje mu bihugu bya Tanzania kugura umunyu, abandi mu Rwanda, Kenya n'Uganda bagiye guca ingero, gushikaho abatari bake bagumyeyo bagahabwa kabira k'ibyo bihugu. Yahamagariye abantu bose begwa n'ibibazo by'injira ry'u Burundi muri EAC gukora batiziganya kugira ngo igihugu ciwe ntikibere intambamyi ibindi mwishirwa mu ngiro ry'imigambi umuryango wiyemeje. Perezida Nkurunziza yerekanye kandi ibitegerezwa kwihutirwa.
Muri iyo ntumbero rero dutegerezwa guteza imbere bidatevye isoko ry'imitara, gusanisha amategeko agenga ibijanye n'abakori hamwe n'amatagisi tutibagiye n'ibyo bijanye byose byerekeye ikoreshwa neza ry'amahera ya Leta kugira tuzoshobore gushika ku rugero rumwe mu bijanye n'ubutunzi hagati y'ibihugu dusangiye akarere. Niyo nzira yonyine izotuma tumenya ibyo tugira akamaro n'ingoga gusumba ibindi. Ibibazo bihari uno munsi birashoboka guhinduka inyishu zizana akarusho ejo aho kera. Umuti w'ibyo byose ni uko tuguma dufatanye mu nda, tugakomeza kandi tukanashirizaho gukunda ibikorwa.
Iruhande y'izasaba batwara, umukuru w'igihugu cy'u Burundi anafite icyo yiteze ku bindi bihugu byo mu karere.
Twisunze ubushobozi bw'u Burundi bushingiye ku ndimi, ubwiza bw'imisozi, inzuzi, ibiyaga n'amashamba. Ntidukekera ko icyiyumviro cyo gutunganiriza amanama menshi mu Burundi cyoshyigikirwa n'abo dusangiye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Turasabye rero gukora ibishoboka byose kugira Burundi bwakire amanama menshi. Abaje mu Burundi bariyumvira n'amatwi yabo, bakibonera n'amaso yabo kuko bakamenya ukuri ku bikorwa mu Burundi n'ibivugwa ku Burundi, bakaronka inkuru z'imvaho aho kuja ku more isaku canke ibihuha bikwiragizwa n'abatifurizi neza ku Burundi.
Raporo za EAC zerekana ko mu myaka 10 u Burundi bumaze muri EAC buri mu banyeshuri beza mu vyerekeye kugurura imipaka mw'ihanahana ry'ibidandazwa hagati y'ibihugu vy'uwo muryango. Ariko rero nico gihugu gifite amadeni menshi kurusha ibindi byose. Ideni Burundi bufise rigera ku miliyoni 7 z'amadolari y'Abanyamerika. Intumbero y'indwi yo kwibuka imyaka 10 heza u Burundi bwinjiye muri EAC no kuraba inyungu igihugu cakuye mu kwinjira muri uwo muryango ivyakigoye hamwe n'imigambi ya kazoza. Amasezerano ashinga EAC yatewe ku mukono ku itariki ya 30 ukwezi kw'11 1999. Kuwandwi ukwezi kw'indwi 2000 naho ni ibihugu bitatu byatanguranye n'uwo muryango arivyo Kenya, Uganda na Tanzania byashyira mu ngira ya masezerano. ibihugu bigize uwo muryango ni bitandatu. Nizo bitatu vya mbere gushira ku Rwanda, Burundi na Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo niyo yinjiyemo vuba. Hari mu kwezi kwa kane umwaka uheze, EAC yazubutse nyuma y'imyaka 23 yasambutse kuko umugambi wa mbere w'ubwiyunge wari wabaye mu 1967 uwo muryango usambuka imyaka 10 nyuma yaho. Eroje Wilikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje urakoze. Tukiri mu Burundi, umukecuru w'imyaka 62 yaraye yishwe ku mutumba wa Butazi muri komine Ndava y'intara ya Mwaro hagati mu Burundi. Uwamwishe ni umuhungu we. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana yageze kuri sitasiyo ya polisi ahagejejwe umurambo. Niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri inkuru.
Nimirangeza Maria, umutamakazi w'imyaka 62, niwe yaraye yishwe akubiswa agafuni n'umuhungu we ndi mugwa Gerevazi w'imyaka 41, Nzoyikunda Meritus, umusore w'imyaka 22 yabana na nyina, akaba n'umuvukanyi wa ndi mugwa Gerevazi, nawe yarakomerekejwe gushikaho bibaza ko yapfuye. Ivyo vyabaye kumuhinga mowejo ku mutumba wa Butazi agacimbira inkingu komine ya Ndava intara ya Mwaro. Nimubona Gerard umukuru w'agacimbiri ka nkingu aratubwira uko vyagenze.
Rero ejo hari yashisa 11:55 niho twaza tubona umukazana we yarapfuye acaraza tubariya yuko arusangiye turi kwibaza hari ayuko yoba uwo Gerevasi ariwe muhungu wiwe yoba akoze iyo bara akicaye nawe bakongera kicya nuwo bivukana mutoyi w'umuhungu yitwa Meritus. Hama rero bigeze ngaho niho yifata tubanga tubuza tudusanga koko uwo Maria ntimirangize yamaze guhwera. Niho rero uwo muhungu amaze gukora iryo bara aciye abandanya ngo yigera ku bipolisi arishikana. Hariho niho rero ashyira bipolisi rero agashyira amufata aramushyira ko minote ni telefone y'uwo muhungu nyene yarabutse n'umunsi yarabutse hari masaha 9 y'ijoro tumbara koroye twe twarayeho. Ubu rero uwo muhungu twa yapfuye mutoyi yandusha kwa muganga bamujyanye mu kibimba.
Ku bijyanye n'umubano wahora uranga Gerevazi ndi mugwango n'umuhisi nyina wiwe ntibihurizwa ko n'ababanyi babo Mirani y'agakobwa n'umwe mu babanyi b'umuhisi ni Mirangeza Maria.
Ngo yaramufakaje ngo umuhungu wiwe ngo nyina we yaramufakaje ngo afishe ngo uburozi kandi jewe twari twabanye kuva imyaka urabona n'ubu narimbaye nta burozi yari afise rwari urwango n'ukuri icyo nicyo bapfa kandi akavuga ngo yamuhaye hato. Urumva data wanje yagomba hano nawe ntiyari kumwihebera abandi ntibari bwasohoke nta nabi imbere yabwo umubyeyi yari afise twari tubanye neza n'ukuri jewe twari tubanye neza n'ukuri kandi yambabaze
ansira barumwete ubundi mubanyi nawe ati
babana nabi rwose abo bantu nta mubano mwiza bari bafise iminsi yose aho bahuye iminsi yose bamaba ari gukeshezanya iminsi yose jerepe nawe ati jewe umunsi umwe jewe nzomwica ndamuta mukureho kuko jewe nta mubano mwiza jewe mbona afise. Ejo rero twari tuvuye kuraba iyo mirima ngaho uyu asanga ngo ariko aramutuka ariko amutuka amubwira ngo jewe jerube ngo umunsi umwe jewe ngo heruka gupfungwa ngo umunsi nafashe izina ry'iwawe ngo jewe nzorizimanganya asanga ariko avuga iryo nyene acaramutsinda hajya mu gitoki yakoresheje agasuka aho umuntu utaye mwivoka munsi y'inzu hajya ntihamutsinze agaramye araba ino hano hepfo ntihamutsinze muga nta mubano mwiza primari bafise kuko n'igihe umugore wiwe yapfa yavuga ngo ari kwarama kandi yapfuye nta mwana mwiza n'ukuri bari bafise ngo ari kwarama havaza n'umwana kandi bagiye kumuhamba.
Sentare nkuru w'igihugu yegukira intara ya Mwaro yavuye isasa mu ntara y'ikibiriraho ica urubanza rwa ndi mugwango Gerevazi. Umushikiriza manza yagirije ndi mugwango Gerevazi icyaha cyo kwica yabiteguye nyina wiwe Ntimirangeza Maria. N'icyaha uwagirizwa yemeye adashidikanya avuga ko yishe nyina wiwe kuko yamwiciye umugore akoresheje uburozi akagira ko agomba amubwira imvugo y'agacecemeto amukindaga ku mubyimba. Umushikiriza manza yasabiye uwo yashenge diano cyo gufungwa wo guherayo. Sentare ca mwiherero wamaze umwanya muto Sentare ivuye mu mwiherero yashimye ko wagirizwa atayigoye mu kwemanga icaha imuhanisha igifungo cy'imyaka 25. Igihinga mu ntara ya Mwaro, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine urakoze. Tunyarukire noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abarwayi bagendana umugera wa sida bavuga ko ubuzima bubi babayemo burimo gutuma abasirikare b'umubiri wabo bagabanuka. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida mu nkambi yo mu Rusenda bagaragaza yuko ubugarijwe n'ibibazo bishingiye ku mibereho y'ubuzima butari bwiza babayemo. Abenshi muri aba bagwayi batangaza yuko n'umubare w'abasirikare bari basanzwe batunze mu mibiri yabo yagiye igabanuka ugereranyije n'uko byari bisanzwe mbere yuko bahungira muri inkambi yo mu Rusenda.
Nge nkiza ngaha kubera tuvuye Burundi nashikiye kwanze ibuvira umukobwa wanjye yahora agenda ari Bukavu niyo yagenda kwivuriza. Yaramaze kugera kuba soda 1338 ariko kubera ubuzima bwo ngaha ubu ngubu yarageze kuba soda 1008 nagewe ubu ngubu ngeze kuba soda 1803. Umva ko abasoda bacu bagiye bagabanuka.
Aba bagwayi bakomeza bavuga yuko imiti banywa ibarusha imbaraga kubera yuko hari igihe bamara kuyinywa ikabasinziriza, ahanini bitewe n'inzara bagenda bahura nayo no kutagira ibyo kurya biba bifite intungamubiri nk'uko abaganga babibasaba.
Ibyo kurya biba muri foire n'ibiharage, umuceri, ifu y'ibigori, ibyo ntibitosheje, nibiye kurya by'abantu bose bajya. Nabo nyine nuze barazi ingorane z'abagendana umugera wa sida.
Ndonse umwana mfise umwana mutonya, nk'ubu umwana mutonya yonga afise amezi atandatu, umwana nakironga ivyo ivyinkenerwa umwana yoronga ngo ivyo yonywa, umwana nyene afise ubuzima bubi nyene amerewe nabi. Amezi atandatu afise umwana akwiriye kuronga amata, akwiriye nabura amata, bamaya amata kugera kumeza ngahe, ubu amata ngo yaraheze, ubu umwana ni jewe nikorakora mu kuvuga ndamugurire roya nk'umwana mutonya kumuwa roya ni ngorane. Nk'ubu buyi bushise tugenda gutora ubu buyi tugenda kubufatira nundo, dufata ubu buyi na kamara butugirira ubu buyi tubushigi tubukoroga iminsi itatu baguhaye ubu buyi bwa mesa gukwezi. Imiti tunywa mu ijorira tuboreza tubyuka dushonje injya nizikwiye.
Kugeza ubu mu nkambi yo mu Rusenda abagera ku 1966 nibo bafata imiti gabanya ubukana bwa sida. Iyi mibare ikaba itangazwa na perezida w'ishyirahamwe ryahangaza Muzungu Jean, abavuga yuko umubare w'abandi bagwayi ba sida batinya kwigaragaza bityo bigatuma badafata imiti nk'uko biba bikwiye.
Abatorera imiti kuri NSF ibaraka inundu nonga hepfo mu Rusenda ni 1966 ko ari abantu benshi bakunda kwinyegeza bakaza kumbwira nka je Muzungu Jean nsanzwe n'abarongoye bakagenda hariya kuri NSF bagatora imiti n'abandi usanga biyubashye badashaka kuyerekana imbere y'abantu bose. Hari igihe bamwe bahora bafata imiti nabi barayifata nabi bivanye n'imvugo z'abantu b'ababanyi babo, kuko ugwa mu gwinshi bamukaza wumva ati wowe ugwa mugera wa sida, undi ugwa mugera wa sida, kubwo gutandukana kijya kintu kuko ambulance badutwaramo haba hari abantu benshi babashengerera bakacyavuga ati mbo twe turiri itike turagiye ibaraka, abandi nabo bakavuga ati turagiye inundu.
Muzungu Jean ni perezida w'abagwayi bagendana ubugwayi bwa sida mu nkambi yo mu Rusenda, arasaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi kuba bahari kugira ngo ababana n'ubugwayi bw'agakoko gatera sida babone uburyo bwo kwikemurira ibibazo batarinze kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi.
Turiko turasaba yuko kugira ngo amashyirahamwe ari ngaha mu nkambi ya Rusenda bashobore kudufasha baduhereze imitahi, baduhereze amashyirahamwe atandukanye abantu bose bashobora kwinjira, ndetse n'abajya bafasoni ari abafasoni benshi bakunda gushurashura ugasanga birirwa mu kabare kubwo kubura impuzu zo kwambara, ivyo kujya byo gufungura, maze ugasanga bari kubarandukiza n'abandi bantu batandukanye.
Nubwo aba bagwayi bavuga yuko ari nta bufasha bahabwa, umwaka ushize 2016 niho ishyirahamwe rya ARD ryabubakiye amazu y'amadafari adatwitse n'andi y'ibiti. Ndadasengabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri Washington DC mu kinyarwanda mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu rero birakomeje, noneho ni ikiganiro Ntorereka Zoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza Nani kundo mviriza nhorere kazoza.
Mviriza nhorere kazoza.
Ile gamara sizo. Nhorere kazoza.
Nhorere kazoza ni kiganiro gica hirya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Nturere kazoza
Nturere kazoza
Jero minyonzi mandawa haikaze mwikino kiago cha politiki Nturere kazoza mwikundi la gisamia na kujwi ya Amerika No musi twatugiye kugaruka ku biganiro bihuza Abarundi hanze y'igihugu. Tukaba dushimikira ku byumviro byo gwaruka gwa hano mu gisagara cya Bujumbura. Reka mbere muri kano kanya mijambo Jean Paul Nico Ndigiriye aganirize kuno gwaruka.
Turi muri komine nahangwa aho turi kumwe na bamwe mu gwaruka bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bava mu mazone ya Ngagara na Kamenge muri kino gice rero tugira tuyage na runo gwaruka mu rundi no musi ariko ravugwa ikibazo cy'ibiganiro ibiganiro vyarusha bihuza abanyepolitiki murabona ko akarere kashize umuhuza Benjamin Mkapa ngo afashe abarundi kumvikana bwa wari impari mu banyepolitiki bomwe wati aba barajamwo ati ni bajamwo kubwa ubona hugwaruka usaba iki ubona vyogenda gute
mu biganiro habaho abatumvikana nti haba habumvikana mwisanzwe yo habaye kutumvikana hicaraho bose mu bawo abantu batumvikana sasa yo habaye ngo ati ngo baje bagize ibi ngo niboja mu biganiro je cyo nosaba nuko twese twoje mu biganiro abakuse abashatse guhirika ubutegetsi bakaje mu biganiro bakemera bakaje mu biganiro na leta y'u Burundi kemera kaje mu biganiro ko bo baravuga yuko batokucyana n'abantu bashatse kubahirika mwisanzwe bareke kumuhaza umutima bemere baje mu biganiro kugira tugire iki tube mu mahoro kuko hatabaye ibiganiro nta mahoro kuko nabonye ne gihe hava mu ishyamba harabaye kwicara ku ntebe ha ibiganiro maze baratorira umuti ibintu bigenda ku murongo nuko biri
ubutegetsi bwa buravuga buti ko bari gusasira indavi kibi ati nore bagiye mu biganiro no munsi ejo naho mu 2020 ari abazokubita kudeta baje mu biganiro 2025 ati baje mu biganiro abavuga kubabwira gwiki
mu bisanzwe ibiganiro zokwamaho kuko hari hari ibiganiro hari intebe ziriyo zijya zagenewe ibiganiro nyene
bazirindiriye
abantu bijya zimapindi abantu nyine badishyire ko ibiganiro ubundi ibiganiro zo kuba byabaye no mu demini veni mushiko no mu demini senkana
yego abavuga yuko ko wari gusasira ndava kudahana naho
nibyo ku bantu bahishatse guri ku butegetsi bobo icyo bashira ku icyo bashatse ku ibyo bashatse gushikako musanzwe bashatse ku icyo bashatse gushikako nticabaye okay ko kitabaye rero nuko rero bace babona ko bace babone ko kwicyaha hama baje nawe bari ku butegetsi bace babona ko baje babona ko kwivyaha nase cyo cyare kugira gihere nuko bo kwicarana bagashira umuti hamwe ujya akavuga ati je mpamvu nagira ngiriki niki na hama mugabishira ngaho hama mukabona inzira mwifata gira
nawo bagira bayigire baravuga igituma bagira bayigire
eh bakavuga
bashira ngaho nabo bukagira ico bushikiri
eh hama
mugwanyu arashaka kuboneka
umuti ukacuboneka
we nkugaruka rero musaba ibiganiro birimo bose muri make
bose
ikibazo cy'ibiganiro kimwe impari kubwanyu musaba iki mbona vyogenda gute
nimba yakure yitwa niyo ngabire Gerard ya Serukirizi nimba yakure muri zone ya Ngagara jewe nkuko aba turi kumwe babivuze nagoma ndabibutse yuko ata kwisi nzima hari umuntu yakira umuntu yagirizwa icaha sinamatate navuze ko ari icaha nico gituma amategeko yatowe rero kandi twa habaye demokarasi kugira ngo dukureho impunity kudahana no kuvuga bategerezwa guhanwa yarusha nije biganiro bahamagara rayo bishatse bikaza nka mu Burundi twese tukavyumva kabishya mu mikro abashaka kwicara bakicara abandi na bakavya sister hanze ya tercha nk'inzu wabo zo barimwo uvuga abagirizwa guhirika ubutegetsi abo onye turetse nubu onye na narimwe twipfuza yuko bopfa bahamagawe mu biganire niba banze bahanwe canke basaba ikigongwe abajeje ugitanga ari se barundi ara barundi nta yandi majambo twenza gahonye
umwe baravuga ati nibajemo ati niwe wafitaniye amatati na leta ati nico cyotuma igihugu kiva mu ngorane kirimo wewe kubera ko uvuga batojamo inkurikizi zogira bagiye muri nyabaki
mugiye babone ko barenganijwe bare kwitura inzego nkuza makunja nge national kandi ntako batakoze baragiye muri nuze constitutionnel barabibabwirwa neza baje muri he hanze hose twese barabakura ku nzira nta kuntu rero cyakoresha ingufu ingufu ntizikora nibareke amatora canke ubutungane bukore nikore zari kugenda uburyo ko yakoresha ingufu ingufu zirahanwa kandi zitezwe gutuzwa ku isi yose
none kubwanye ibiganiro muti vyojamo bandi
twipfuza yuko vyojamo abanye politike bose mugabo batagirizwa gukubita kudeta
iki cyumviro muruva yuko mu mbere yakoresha sendeze wowe wati ko wari kudahana niko vyumva wowe
je vema sinzi ngene ukivuga musanzwe ukukunta agisiguye ni formation ni babahaye niko biri niko ategezwa kuvuga bose niko ategezwa kuvuga kandi na utobaza uyu uwunda kugira uko nyene barabihonze niko biri byarabinjiye cyo cyo nubona zijya ntebe ziganiro zicara ko abantu badahuza badasangiye bo umwe abone icyaka kindi wundi akabona icyaka iki wundi akabona icyaka iki cyo gituma rezi ya ntebe zicere ko abantu badahuza zishaka ko abantu badahuza hama bashire umwe wese akavuga ati je nabigize kubera iki wundi nawe kubera iki wabigize hama hazo hari umuhuza amacaba acacitoreye inyishu
Abishira ndabona muri gema ariko rasaba mikro cyo kibazo ruva ko ari ukutabona kumwe baba mugwaruka muriko muravuga muti ivyo bigano nibijemo bose mbere nawo bashatse guhiga ubutegetsi bajemo bwa murumva yuko ari abavuga bati ko ari kudasasira indava ukudahana ikibi atabo kirazira ko bajamo none izi impari nizo ziri no mu banye politike bwa tuzisaza no mugwaruka muri mwebwe wo ubona vyogenda gutiba
je nibaza yuko yaba arabahiritse ubutegetsi n'abanye politike bandi twese turabarundi kandi twese dukeneye kubana mu mahoro n'umutekano nibaza yuko boraba abagira ikosa bagahanwa basabye imbabazi bakabareka hanyuma bakajya mu biganiro bumva bahuye banywana
mugabo mwe muravuga muti abashaka guhika ubutegetsi bahanwe
abagira ikosa bahanwa
abagira ikosa mugabo atagira ikosa baje mu biganiro
atagira ikosa baje mu biganiro
ababigeme baravuga bati aniro nivyo mugabo nikibuza yuko abagirwa ikosa bahano na mategeko
turavye ibi bintu bihuruke mu Burundi ivyo bantu ariko baravuga ngo ati ngo ashobere guhana abantu baravye batanguye mu mizi urumva kuva na kera ho nyene no umugambwe uri ku butegetsi nigiye waza ku butegetsi ufate ubutegetsi hari amakosa bagira urumva ntibafashe ngo ati ngo nawe ngo ati ngo wabe ngo ati ngo bashobore ngo guhanwa ngo ibi byahabo barakoze barashobora ku bazana babicarika ku ntebe bashobora kugira ngo ati barabe ingorane igituma ingorane u Burundi bubayemo muri ico gihe je sino kwiyumvira nga anya hanini guhana nkeneye ko ibiganiro vyojamwe bose kubera na hajya anya kugira bashike ku butegetsi habaye ibiganiro kandi hari wana makosa bagagerageza kugira ikigongo cy'agateganyo nkuko vyari bisanzwe
cyane niyo ngarajana ngo nabwire yuko abo bazene turi kumwe ngaha anye ndabibutse neza bareke kwitiranya ibintu n'ibindi kuva mu mirongo nibutse neza cyane 88 61 93 no kuvuga aho hose bagumye baniga demokrasi twagiye mu ishyamba mu 93 bahejeje kugandagura incungu ya demokrasi bacha bavuga ati none demokrasi tuyihebe tuja turagenda kugira ngo tuyihabure ize neza yaraje rero niyi rero y'amatora twaratunganije 2005 2010 na 2015 ubu rero abandi ntibaheze rero bacera byukira na bukire bw'igwera babona yuko demokrasi igomba itsimbatare bacha barara bishe bokoresha bacha kuri babande bamema yuzi barondereza iwabo batarondereza neza igihugu bacha barondera ukuntu bokubira gukubita kudeta ariyo baronde ntwaro amagabura nyama ivyo rero nibaso kwimvira ngo aya makosa yabaye 2015 kwa asana yatanguye no nane tuwa cyangwa kandruben gome oya aya makosa ya 2015 na makosa dasanzwe yugomba gusubiza demokrasi inyuma no nane tuwa ubu rero kugira biho neza nibitangure bahanwe cyane bafukame basaba ikigongwe ukutamenya kubaho kandi kugwa kibabaje no kugwa ntuvyuke ntaraho turasabye abahuza n'abazungu bose babafasha bose babanze bakire ikintu cuko ubumvisha yuko bosaba ikigongwe cyane bemere bahanwe dusaba rero yuko muri make ko ugenda abatagirizwa kudeta hafuma hagenda bajya batere din fason message ya WhatsApp abo rero basoge ibupapuro rubafata basohotse niba barondera inzira inyaruka yo gufukama imbere y'abarundi n'abarundi kazi
urashikiye ibiganiro bishobora kujya mu bandi banye politike bose
yesavuyemo abakoze ivyaha
cewe muri make ngageje kuvuga muri make cyo noterera kugwaruka isaba ko hoba ibiganiro bizatosuma bisubi izingwane turimo bishe dica zihera umunya tutumva ngo habuze igitoro ko hakuri ibiganiro nimba ibyo bigano bihuje nakana naka bizingwane turimo dica zihera uvuga ngo karahara muganda ntibacura hagendayemo aba icyambe na mbere abatafise batavuga rumwe kuko ntogenda guharira abavuga rumwe hama hagenda abo bantu batari macabize ingorane
jewe ni rya jambo nyine ngaruka ko icyo tusaba gusa nuko huboneka icyicaro cyabagirwa nibi n'abagirwa nibi bakicarana bagatorera umuti icyo nico mbona cyokorwa ubwa mbere kuko byaba kudeta bitaragera genda ziko ntivyari igeze kuri amadugu ageze nka ubukene ibiki ibintu byugaye ntivyari bigeze ndibaza ibitoro birugagwa amadevize ubukene mu gihugu icyo dusaba rero nibice kuri ya ntebe irabarindiriye kandi nibi biganiro biriko birateba vreme bangwa ikirenge bikwe gavrema twe turipuza yuko ibiganiro byo bavamo ibintu byiza tukava muri ibintu hama uburundi ukagenda
aho ibiganiro byo bava mu nzira kubganyo ari umwizero ni nyabaka
okay ibigano bivuye mu nzira no kuvuga twe twizera yuko ibigano bivuye mu nzira no kuvuga haba hakuvuye mu kintu cyiza hama tukatora tukatubo twarunka koyoko abazungu bakazana bakaza kubyinshi kugishinga imitaye
umwizero ni kubiganira uno munsi
umwizero ugeza kuno munsi byugariye hari ahantu
twe nibaza yuko twosaba yuko abanyepolitike tubatumira kwitabiganiye ibintu bizimvye bizimbira mu CNDD ibintu bizimvye bizimbira mu FNL ibitoro kibuze kibura kuri bose rero twe twotumira kugira ngo umuntu uboneke kuko abavyeyi bararushe gwaruka rurarushe hari ubukene budasanzwe mu gihugu rero icyo twotumira abanyepolitike n'abarundi bose nuko kwitaba ibiganiro turi zeneza yuko bitavye ibiganiro hari kizohinduka haba atari ku ruhande rwa leta n'abari ku ruhande rwa leta bose abajejo kuja mu biganiro bose bakita ibiganiro
urakoze Jean Paul murakoze namwe gwaruka mwariko mwashikiza ivyumviro vyanyu kuvyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu Jerome Nzima ndabasezere mwebwe mwese mwariko mwumviriza Ntorere Kazoza ndabipfuriza kuronego mu banyu no mu vyanyu n'ubutaha
cyari ikiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
Jerome Nyonzima na bagenzi bawe kuri Studio Ijambo turabakengurukiye nshuti mwese rero twari kumwe aha niho ibiganiro byacu twabateguriye kuri isaha bihumurije tukaba dushimiye mwe mwese mwarimo duteza amatwi kubanga bw'ibyuma hari engineer Tian Wang wafatanije na Fatuma Karara Alimasi kubagezaho ibi biganiro kuri mikoromo ari kumwe nange Eugenia Mukankuzi mbifurije mwese mu izina ry'abagenzi banje ibihe byiza mugire amahoro y'Imana mukomeza kunogerwa n'ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika.